mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jodiane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Icyo kibazo gisa nuko giteye amakenga. Umutaye wo kumuhagarika wasinyiwe i Bujumbura. Washyizwe ko umukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda garuka ku makenga bafise kuri umwe mu bagenzi babo aheruka gufatwa. Bavuga yuko umutekano wabo batiyumva kukinguye cyane. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abategetsi mu Butaliyano bariko baragerageza gutohoza icatumye ikiraro gikomeye gisenyuka ejo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryabaye mu gisagara ca Genoa muraruko bushira uburengero bw'igihugu rihitana abagera kuri 26. Igice kinini cico kiraro ca Morandi caguye mu gihe hariko hagwa imvura yarimwo umuyaga mwinshi kandi atanumwe yari yiteze. Iyo mvura yari igizwe n'umuyaga ukomeye warangurukije imiduga ku metero 45. Ibimanyu vy'inyubakwa vyari bifatanye n'ivyuma vyaguye kuzindi nyubakwa hafi y'ico kiraro. Abategetsi bavuze ko imiduga 35 yaguye mu kinogo catewe n'isenyuka ry'ico kiraro. Abajijwe gutabara imbabare bariko barakora ijoro n'umutaga bongera bakoresha imbwa zigishije ubuhinga bwo kurokora abantu kugira ngo bagerageze kurokora abo babaguye muri iryo sanganya. Abategetsi bavuga ko abapfuye bahitanywe n'iryo sanganya kandi ko abari hafi yaho atacu babaye. Umukuru w'ishami rya ONU ryitahamagara abantu OMS avuga ko intambara iri mu buraruko bwa Kivu ituma ikiza cingwa ra Ebola gikomera kurusha icibonekeje mu myaka ya 2014 2015 mu rengero bwa Afrika. Muri kwico gihe abarenga 11,000 ari bubahitanywe n'ico kiza kugera gituzwe mu 2016. Tedros arangije urugendo rwe mu karere ka Beni kariko kavugwamo Ebola cane, yavuze ko yari afise amakenga imbere gufata urugendo ariko ko nyuma yaho amakenga yiwe yongereje kurusha aho yiboneye n'amaso yiwe ingaruka z'iyo ntambara iri kibera muri ako karere. Amenyesha ko imirwi ishika ijana yabitwaje ibirwanisho iri kwikorera muri ako karere. Akavuga kandi ko hamaze kuba ubwicanyi ku nshuro igira 120 aho abantu bicwa bakanyuruzwa bagafatwa ku nguvu canke bagakoregwa ayandi mabi, gutyo ntivyorohe ko Ebola ikingigwa. Tedros ahamagarira impande zose z'abariko baragwana guhagarika intambara, akagabisha ko iyo ngwara ya Ebola yandukira cane uwari we wese ko muri iyo ntambara idahagaze bishobora kuba nabi gusumba muri Congo. Naho hairuka kubitero bidasanzwe mu ntara zitandukanye za Afghanistan harimo n'intara zo mu manuko bushira ubuseruko iganzi mu misi heze. Leta ya Afghanistan iracafise icizere cyo gupfundika amasezerano y'amahoro hagati yayo n'abitwaje ibirwanisho imbere y'ibihe bitagatifu. Umuvugizi wa leta yabibwiye ijwi rya Amerika. Shah Hussein, umuvugizi wa perezida Ashraf Ghani, yabwiye ijwi rya Amerika ati ndugure twa mugina mu misi yahera perezida wa Afghanistan yaragiranye inama zitari nke n'abase rukizibi imigwi itandukanye iserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo gushira ibirwanisho hasi kiriko kirigwa kandi tuzotangaza icese ibizoba byavuye muri iyo biganiro n'ivyarangira. Ndugetwa mugina Shagusen yongeye ko avuga ko ivyo biganiro bigize kimwe mu bibazo bitari bike bihanze abanyafganistani bariko barasaba amahoro n'ihagarikwa ry'ubwicanyi muri ico gihugu. Radijuki Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Andi mushobora kumva Radijuki Amerika ni kuri Facebook ariyo VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze badandaza makara mu ntara ya Ngozi mu gihugu cyo Burundi barasaba leta ko yobaganiriza amatagisi abadandaza ayo makara bavuga ko bagenda baratwozwa amatagisi aho baciye makomune atandukanye gucyo bigatuma bakora bahomba muvyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ngozi Fidelite Ishatse
Abadandaza b'amakara mu burara ku gihugu cyo Burundi bifuza gutezurirwa bamenyesha ko bari amatagisi menshi.
Ubu biratugora kose amayira ntadukundi. Kubera ibibazo by'amatagisi nyene n'amakori maremare yatudugiye. Iyo tuvuye iwacu gushanga aha turashobora kuriha hagati ya 4 na 4 na 5. Tuyariha mu ibarabara nyene naho duce.
Abadandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Abakora ku mifuko mu gisagara cyose niho bayasanga. Ikitoroheza abadandaza Tanko itwiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa amatagisi.
Oye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabuga igihumbi. Mbese nk'abava nko mu itangaza bakabikirema bo burumva babugura bitatu.
Muvuko ndawurira amara amajana 5 mu ikomine mu yindi komine amajana 5. Umva kuba muri gashikamwa turi ha amahera amajana 5 ku muvuko. Mu Ringozi nganda ari ho atuka turadandariza na amahera 500. Nukuvuga igare bari ipakiye imifuko ibiri. Imifuko ibiri ari noti igihumbi nikuvuga ku igare ryose cyo hino noti ibihumbi bibiri kandi byasaba yuko turi hamwe ikomini imwe tukariha igihumbi kimwe umva rero twivyo ntibitworohereje nibikomera tunezera kabisa ibintu bibangana
hambavu yo matagisi ni barabara bamenyesha kandi uko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka
yego cyane cyane nkize bitasize ku mutumba nka twebwe aho dukorera burya umuntu ari ha 45 muje mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi kandi uje ngaha mu barabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cyangwa itasi ntuki bereka ngo bemere cyangwa nkorera muri gashikani niko mine zirasumba sumba ariho usanga bari he 10,200 mugabo nka twebwe ni 45
ingaruka z'ayo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko
amaho neza
sawa naza amakara wa
senda yadandaza amajana 2 n'icyana
ijana yahereye
ijana nayo
uwo duharura tujya dukara kushika 50
tujya turarenga
ndinga amakara yohisha ibiharage umuntu yogura amakara yangaya
umakara y'amajana 8
niho ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese ibiharage umuceri n'ibindi yugura yangana
igihumbi
niko makara zeze
gusa makara ubarazimbye n'umuciri ku mufuko twahora tugura 12 ugeze ku 16
abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba
nangana ni umuceri n'ubwo
n'ashafiriki turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziruhande y'isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi
tudandaza restora mu kinjika dukoresha amakara
ubu yaraguze gose kuko tugitangura umufuko twagura 5,000 2,000 ariko urumva ubu kugeza ku 15
ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba ariko urumva abakiriya nabo muzimbye batamenyereye kumuzimba nawe aca yanka tukaca twemera twebwe agahomboka kabi wacu
abakura amakara mu misozi bakayazana mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira yonyine yotuma amakara azimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga
nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turi hayo mu mwaka niyo yo mu ibarabara bakatugabanya ehego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yoca akabanuka
igituba amakara ariko arazimba nukubera byo be yaduze yo kubugura cyo duhabye ibyo bikatuvako nubwo umuvugo batugura ku 10,000 byonyene twatanga imari kandi natwe nitwohomba kuko mvuga ko batiko turadanaza neza
amakomine hamwe n'ibira biterambere ryayo bibarizwa mu shiranganje b'intara gatse mu gihugu Terence na Iraja umwunganizi w'ubwo bushiranganje akaba n'umuvugizi wabwo tumubajije ibibazo by'abadanaza b'amakara yasukishije ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza hagataho ngo gushu Burundi amakomine arigenga mu by'ubutunzi kiretse amakomine 3 ari mu gisagara cha Bujumbura amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo heza gafasha mu kusunura ubutunzi bwayo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse rya Amerika
Fidelite Ishatse arakeneye tukiri mu ntara zigize igihugu cyo Burundi bamwe mu banyagihugu bivuriza mu karere k'ubuvuzi bwa Gitega bavuga ko bitaborohera kubona imiti y'indwara zibakarira naho zimwe muri izo ngwara leta yafashe ingingo yo kuzivura ku buntu mu gihande cy'akarere k'ubuvuzi ka Gitega. Bavuga ko iyo myidogo y'abanyagihugu itafashe, muravyumva mu nkuru tubazumenyesha makuru ijuru ry'Amerika igitega. Fidel d'Antoine Sabimana.
Akarere k'ubuvuzi ka Gitega kagizwe n'amakomine ya Gitega na Geta. Amakomine asanzwe ari n'abamwe abantu bese geranije n'andi makomine agize intara ya Gitega. Bamwe mu banyagihugu bivuriza muri ako karere bavuga ko imiti barinda kwigurira mu maduka adandaza imiti naho bavuga ko imwe muri iyo itangwa ku buntu.
Aya ni bitworohera tujya ku mafarmasi ya tujya ku farmasi yewe naho ubufise ndaye utanga amafaranga n'arimo bamvuye ku buntu bantora marari
kimwe isanga sina hani no mvugwa ku buntu nje vuba mu gabo ivyina ndabibona je bino mamenya kamahera nkatanga amahera nta kindi ndayagurana nayaguranye naho umwana araryama nyene cyangwa umugore akaryama nta agushanza yarongera yaroza nka weza hamuzana kwa muganga umwe ko atamitse wagusaba woma naho nabavimbezemo amaherije n'abatoma nayo
muganga wa Nesforo Nzigira bajya arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gitega aremeza ko hari ingwara zikari abanyagihugu baba muri aka karere agatangura tubwira ibyibonekeza cyane cyane
bonga mu karere k'ubuvuzi ka Gitega ingwara zizwiyo n'ingwara cyane cyane n'ingwara ya malaria hari n'ingwara usanga zijyanye no gufungura nabi zifata cyane cyane abana hakaba n'ingwara kandi zijyanye no gucibwamo zijyanye n'isuku hariho n'indwara zijyanye n'indwara zo mu gikiriza zikunda kubafata usanga bafite inkorora zituri na cyane cyane abana nizo ndwara hanini ngaha dukunze kubona ngaha mu karere k'ubuvuzi.
Izo ndwara nka malaria n'indwara zo guhema nabi zikari abana bafite imyaka iri munsi y'itanu abo nabo bakaba bavugwa ku buntu, ndetse na malaria ikavugwa ku buntu haba ku bakuze cyangwa abana. Muganga wa Nesforo Nzigira bajya yemeza ko imiti ivura indwara zikari abanyagihugu baba muri ako karere iriho kandi ikwiye, akanemeza ko iyo miti itangwa ku buntu.
Imiti yo kuvura izo ndwara cyane cyane malaria, izo ndwara zo gucibwamo, izo ndwara zijyanye no mihimba by'ibyemero byo guhema inkorora, imiti iriho ngaha mu karere k'ubuvuzi ka Gitega kuko dufatiyeho kuri za malariya. Imiti ya malariya iriho, ibipimo byo gupima malariya biriho. Nk'izo ndwara navuye zikwiriyeho zari za malariya, yaba iyo miti yabarimije cyaborisha yo kuvura indwara z'inkorora ibyo gucibwamo n'imiti itangwa ku buntu.
Naho ku bijyanye n'indwara zifatira gufungura nabi, uwo muyobozi w'akarere k'ubuvuzi amenyesha ko hari n'amashyirahamwe bakorana mu kuzituza.
Hariho n'amashyirahamwe adufasha mu bijyanye no gufungura nabi tukagisha abindi gihugu ngene bategereza gutegura ifungurwa nshyashya n'afungurira abana n'animaraho akanya mashobora no gucayo mukaraba ngene twigisha mihana bakaregeranya ifungurwa, hanyuma hariho abantu bigishijwe ngene bategura izo mfungurwa, hanyuma abenegihugu gaca bigira hamwe tubasanze ku mutsindo wabo ngene bategura ifungurwa zo gufungurira abana kugira tukinge izo ndwara zivuye gufungura nabi. Ku rwego rwose izo ndwara ziko zitabwaho, ikibazo rero cy'imiti kimwe tuzivura nta kibazo ngaha dusanga dufite.
Muganga Nesforo Nzigira bajya asaba abanyagihugu kwama bitura amavuriro ya leta hakujagura imiti mu maduka y'imiti batabanje gusuzumwa n'abaganga babyigiye. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana, ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu gihugu cy'u Rwanda, abanyagihugu baba mu kirwa cya Nkombo mu burengerazuba bavuga ko bakomeje guhendwa n'ikiguzi cy'urugendo Rusizi Rubavu. Icyo kiguzi cyagwijwe na kabiri bivuye ku bwato bari barahawe ubutagikora. Ni inkuru umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima.
Ubu bwato bwari bwatanzwe na Perezida Kagame buhabwa abatuye ikirwa cya Nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu nk'uburyo bwo kubakura mu bwigunge kugira ngo bashobore kugenderana n'ibindi bice by'igihugu. Ibikorwa byo kubwubaka kugeza butangiye gukora byatwaye asaga miliyoni 180 mu mafaranga y'u Rwanda. Uretse uku kuborohereza mu ngendo byari binateganyijwe ko amafaranga azajya ava muri ubwo bwato nk'inyungu azajya akoreshwa mu kuzamura imibereho y'abatuye icyo kirwa cya Nkombo haherewe kubakenye kurusha abandi. Mu mwaka w'2012 nibwo bwatangiye gukora ingendo za Rusizi Karongi Rutsiro Rubavu ariko bukavugwamo imikoreshereze mibi ndetse no gukorera mu gihombo kugeza ubwo buhagaze gukora burundu ubu hakaba hashize amezi arenga 5 budakora. None icyateye ubu bwato guhagarika ingendo n'iki? Bwana Kayumba Ephraim ayobora karere ka Rusizi.
Mbere yuko uyu muhanda Kivu Belte wuzura abantu benshi barabukoreshaga ariko aho wuzuriye kubera amatike ari ku giciro cyo hasi muri uyu muhanda bituma buriya bwato bubura abakiriya. Byumvikane ko rero burya gukora uhomba nabwo simbona ko ubikoze rimwe kabiri gatatu wabikomeza.
Uretse ku kubura abakiriya kandi bigaragara ko n'inyigo y'ubu bwato bwayititondewe kuko bwagendaga ku muvuduko muto cyane aho urugendo rwa Rusizi Rubavu rwatwaraga amasaha arenga 9. Imibare twashoboye kubona igaragaza ko urugendo Rusizi Rubavu kugenda no kugaruka mu mafaranga bwabaga bwinjije tutabashije kumenya arenga 450,000 yose mu mafaranga y'u Rwanda yahitaga ashira ku mavuta bwakoresheje. Bikumvikana ko na mbere y'uyu muhanda inzego z'ubutegetsi zishyira mu majwi inyungu bwatangaga ari ntayo ugereranyije n'ibibugendaho. Icyakora kuba bwarahagaze byo ni igihombo ku baturage ba Nkombo ndetse basa nabongeye gusubira mu bwigunge kuko ikiguzi cy'urugendo Rusizi Rubavu kikubye inshuro ebyiri n'imisago.
Ubu ngubu biri kutugora kugira ngo tuve i Rusizi tujya Gisenyi kubera urugendo turi gukora rw'imodoka kuva ku Ijwi kugira ngo tugere mu mujyi i Rusizi turi gutanga 3,000 kugira ngo twongere dutege tuva mu mujyi i Rusizi twagombye gutanga 5,000 uri kuva mu gihe twatangaga 3 ku cyombo kikatugeza ku Gisenyi.
Uretse ikiguzi cy'urugendo kibahenze kandi na zimwe mu nyungu bari babonye mu gihe gito ubwato bwari bumaze bukora ubu zarahagaze.
Ku nshuro ya mbere habayeho kwishyurira abaturage mitiweli biturutse ku musaruro watangaga. Ku nshuro ya kabiri habayeho kugura abaturage ihene. Wabonaga hari ibyo bihindura mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nyuma yaho buhagarika ingendo abaturage ntago babyishimiye.
Iki kibazo cy'ubwato bwa Nkombo butagikora giheruka guhagurutsa abategetsi bakuru muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Rwanda nabo bashyiraho itsinda rigamije kureba impamvu uyu mushinga w'ubwato wazimye ugitangira. Iyi minisiteri ivuga ko abatuye Nkombo bazahabwa ubundi bwato bitarenze umwaka utaha ariko hagati aho hakarebwa uburyo ubu bwavugururwa ku buryo bwakongererwa umuvuduko. Bwana Uwihanganye Jean de Dieu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi minisiteri.
Twamaze kubona umutekinisiye ukomeye ukora amato uzakora ubwato bwa kabiri uzazagera hano hagati mu kwezi kwa munani aturebere mu by'ukuri kuvuga ngo ni iki twakorera ubwato kugira ngo bubashe kwihuta kurushaho. Bishobora kuzasaba guhindura moteri, bishobora kuzasaba ibyo nibyo twareba tukareba icyo twakora kugira ngo bitunganye. Hariho n'ubundi buryo turi gutekereza ko kuvuga ngo nubwo abaturage bafite uko bagenda bakoresha umuhanda ariko n'ubwo ubwato dushobora kubukoresha tukabwegurira abikorera bakabukoresha mu yindi mirimo. Yaba ari kuzana ibintu simerwa ikenera, yaba ari kuzana ibya burarirwa, ibyo byose ni ibintu biri muri prosesi ikorwa. Twihaye ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba twabonye igisubizo cy'ubwato bwa Nkombo.
Kugeza ubu nubwo nta mwanzuro ufatika wari watangwa kuri uyu mushinga w'ubwato, abatuye Nkombo bo bagaragaza ko babona buparitse gusa nta kindi babisobanurirwaho. Mu gihe hateganywa gutanga ubundi bwato mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha, akaba ari ntawabura kwibaza uw'igihombo cy'izi miliyoni zirenga 180 zashowe ku bwato bwa mbere ziteganywa no kwiyongera mu kubuvugurura zizabazwa. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistokre Mutijima, inkuru yo mushobora gusura kwimva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Nane nicaye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda zivuga ko zifise ikibazo cy'umutekano muke. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko hari n'ababurirwa irengero abandi bagafatwa bidakurikije amategeko. Akarero ka hafi batanga na kumwe mu bahoze bakorana n'ubutegetsi bw'i Bujumbura ubu unye ari mu minwe ya polisi. Ignatius Bahizi harabidusigurira.
Ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa Kampala riziramenye iherezo rya mugenzi wazo ubufungiye ku kigo cya polisi, ariko bakeka ko ifatwa rye ryabashingiye ku bintu bya politiki bikomoka mu Burundi, akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha. Navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe Bwana Ndayisenga Frederico abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we.
Yitwa Maronko Marcel,
bamufatiye iki ico bamufatiye ntibaratubwira neza bavuga ngo yoba yarivye ngo amafaranga muri bankovu akatubwira ariko aratubwira tugira ko atigeza korayo ariko ico tuzi ico yatubwiye nuko yanatweretse nuko yari afite decret imonoma akora muri development communal nk'umuyobozi
hano yafasha n'igipolisi cya Uganda bivuze ko yafashwe mu buryo bukinye amategeko
yafashwe n'igipolisi cya Uganda masaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari kora ko butumwa abarondera umwagiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagirize cyo mutwagiriza ni cyahe barayirondera cyo kihe barabura munyuma rero masaha shiro mugoroba niho ambasadere bwiwe niwe yaza azana na n'ushinzwe umutekano wo bitatashe militaire bashitseho noneho ntibavugishe nabo bantu bavuga n'abapolisi baho bashobora subira barigira munyuma bagiye kubabwira yuko chaka ibaze noneho kivuye mu minwe y'ico gipolisi kigiye muri Interpol naho kandi gifungiwe ngaho hano
none bababwiye ko nango twavuga ko te yashakishwaga n'u Burundi ariko bike muri Interpol
batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri Interpol icyo kibazo gisa nuko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe Bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko ataramenye neza amakuru yifatwa n'iyo mpunzi ko igipolisi aricyo gishobora kuyatanga ariko umuvugizi wa polisi ya Uganda bwana Emilian Kayima yambwiye yuko bagisuzuma ibifashe kuri iyo mpunzi kuba atari bagira icyo babivugaho ati byari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara ikigiye gukurikira ntikiramenyekane neza dore ko impunzi zifite impungenge yuko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akabazivuga ko hari n'abagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ufite amakosa umuryango wita ku mpunzi HCR hamwe na leta cyatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza iby'iyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere y'uko ifatirwa icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana Ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu Burundi ntibabona ubutabera
kuko turazi yuko bashikiza mu magereza nta rubanza bacira jewe ku bwanje nibaza yuko ari imvo za politiki urumva bakubwira ngo ushaka gukurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kuyumvira icyo bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe ivyo baramuka bibakundiye
ariko uvuze ngo abantu bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero babishatse kuvuga nkaho Uganda ubutegetsi yabakirika bahungiro itabacyungira umutekano itabi
sino babanda bivuga uko kumbure no banda barenganije aha twahungiye rero ntitwovuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko dufite ikibazo kidasanzwe je ubwanje hariho umuntu yanyandikiye nivuba cyane kumbure naje bandiko kuri urwo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yanambwiye ati nawe ndagushatse no munsi ndagushikira
yari hano Uganda yari mu Burundi
yari mu Burundi
Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Kampala
Ignatius Bahizi arakenewe nawe nyene mukanya isase duca tuja mu kiganiro camagara y'abantu muti uno munsi twabateguriye iki mu kiganiro twahari ingene tubungabunga amagara yacu mugenzi wacu Diane Ndonse yegereye muganga Didier Kamantari avuga yuko ku ivyo kuvyerekeye kugenyurwa kumwana w'umuhungu ari vyiza cyane kuko bituma hari ingwara nyinshi zifatira muhimba zironduka zikingigwa reka tumuhe ijambo baduge ku kiyago cabo
uretse ko ukugenyera gushobora gukogwa kugira ngo abaganga bavure ingwara zimwe zimwe kurafasha no kuzikinga igihe umuntu yabikorewe akiri muto muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu arabitwiganira
ingwara twitwa phimosis aho usanga umwana avuka ugasanga urukoba rwinzanyi rwiwe ntirushobora gutinuka kuba dekarote ugasanga ujya mutwe w'inzanyi ushobora gusohoka utubone gram usanga nyina cyangwa abamufasha kugira isuku badashobora kugira isuku imbere neza kunzanyi y'umwana bishobora kumukwegereza indi ngorane mu buzima hakabaho n'iyo ngwara twita paraphimosis yoyo ni mu gihe usanga ugo rukoba rwashoboye gutinuka ariko rwaceruba nitopito yugaranye umutwe bisigura yuko ngaho onye na nzira nziza dufise atari gukura ko ugo rukoba nyine gukururono izo ngwara nyamukuru rero zikunda gutera izo mpanuka nizo twege tuba dufata yuko ariko kamaro nyamukuru kwa muganga gatuma dushobora kugira umuntu ubwo kugenyera ariko ari na kamaro tutokwibagira kajanye n'ivyisuku
nubwo uko kugenyerwa gukinga ingwara zica mu bihimba vyirondoka uyu muganga aratomora neza ko bidakinga ku rugero rukwiye umugera wa sida
ko ndabizi koko ibisigura yuko umuntu yagenyerewe adashobora kwandira umugera wa sida yaranguye amabanga yabubatse atikingiye biragabanura gusa icyo two kwita impanuka zuko umuntu ashobora kukwandura uwo mugera ariko ntibikingira ijana ku ijana
igikunze kwibonekeza nuko bamwe iyo bamaze gukura baca kwigenyereza mu gifuri rimwe na rimwe bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo nkuko muganga Didier Kamantari abisigura
ingaruka mbi zikunda gushika kenshi kandi nabantu bashika nunga mu kwivuza usanga atacu tuba tukibafasha kenshi izikaze cyane cyane hariho nkabo tumaze kubona usanga babagigenye umutwe hariho na busanga bononye inzira zicamwo umwanda mutoyi kijya twita ivetra yisohokera ugasanga bahononye ntibakoze neza ugasanga arashobora kugira ibibazo bijyanye no gusohora imbuto kubera kajya gahimba gasohora umwanda mutoyi ariho n'imbuto zica kaba kononekaye
iruhande y'ibi muganga Didier Kamantari abandanya avuga ko abagenyerera mu gifuri bashobora kutamenya ko hari ubumuga bushobora gutuma umuntu atagenyerwa
uwo muntu yagiye kumugenyera niyitonze ngo kwa hariho ikibuza ku muntu amugenyera kuko abantu bose bategeza kugenyerwa hari abavuka bafise ubumuga ubabuza kugenyerwa bategeza kuza kugira tubaze tubavura ubwo bumuga rero ibyo byose iyo bikozwe n'umuntu atabizi ashobora kononera ubuzima bw'umuntu
uretse ko uku kwigenyereza mu gifuri gushobora gutuma umuntu akatwa ibihimba by'inzanyi ashobora no kubaririrwa nabi maze bikagira ingaruka mbi igihe cyo kurangura amabanga yabubatse
ingaruka za mbere nizo tubonera mu kurangura amabanga yabubatse mu gihe haje inkovu itameze neza ishobora kubuza umugabo kugumana ingufu mu gihe bari kurangura amabanga yabubatse iyo ni ingaruka ku umugabo ariko n'uwo mukenyezi wabubakanye urumva nawe ko bitazoborohera mu gihe bazoba bari ko barubakana urugo rukagira izindi ngora hakabaho rero n'ingaruka ku mugabo uwo mugabo waba baragiriye ugasanga hajemwo nk'utundi tuyira dushasha ushobora kuba baciye mu nzira zica mu mwanda mutoyi ashobora kugira umwanda mutoyi ubwo muri kujojota mu mpuzu ziwe gasanga hagoma ariko haranuka n'ibintu bitaryoshe
kubigenyereza bubatse ingo muganga aravuga ko bakwiye kugaba igihe cyo gusubira kurangura amabanga yabubatse kugira ngo ntibasonge uruguma
no kumenya yuko umuntu arindira umwanya wo kuruguma rukira neza kuko ukuruguma rutarakira neza urukomerekeje bitebya gusubira gukira bishobora no gutera imicafu ijya mu ruguma uruguma rukajamo imicafu kiyinfekta kuyinfekta rugasegura bica bitebya yuko umuntu akira ugasanga niho havutse na za mpamvu zitameze neza nuko abanza kwanza gukurikiranisha uruguma rwiwe kwa muganga bakaruraba ko rukurakira neza umuganga niwe azobona ko hageze kenshi na kenshi rero hagati y'indwi zitatu n'indwi zitandatu niho umuntu ashobora gutangura kurangura ayo mabanga yabubatse kuko niho tubona yuko uruguma rushobora kuba rwakize neza
muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu ahanura ababyeyi kwitwararika abana babo b'abahungu kugira ngo ntibizobagirire ingaruka mbi mu gihe cyo kwigenyereza I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakoze nawe nyine na kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mbere yuko duhana gahindukira nshuti bakunzi turatumire mu biganiro byacu turiko turabategura amasaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga ni saa kumi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda gushika igihe c'isaha icumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri tuza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice aza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika muranigwe mu banyu no mu vyanyu yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na engineer Adrius yamfashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari turi kumwe nzosubire kubana namwe ejo nkaho twatanguriye mu kurindira mushobora gusubira kutwumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio truvewa akaburungu com umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.